Ili Nizvi di America. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Turaba mu kicyo nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 26 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe n'Ange Vide niyo ngapo. Ngo Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ntategekanya kongera kuzokwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora yo mu mwaka utaha w'2022.
Naho rero twe tuvuga tuti ibya tangazo abepiskopi bashikirije ni bisanzwe. Abari bafite akariranga muhogo barahose umwanya wo kushikiriza nka leta twebwe tuvuga yuko ari demokrasi iri kurashinga imizi.
Uyo ni Prosper Ntawugwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'Uburundi. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch risaba ishyirahamwe ONU n'abafatanyabikorwa u Rwanda gusaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko hokorwa iperereza ryizewe ku yicwa ry'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta yiwe. Mbere ko dushika kuri aya makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikirize amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidele turayahera mu yavugwa muri Afrika. Igitero cy'indege ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu muri Libya cyahitanye abarwanyi uwo muhari 11 ku munsi wa kabiri nk'uko byashyikirijwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOME, cyashikirije ko icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Murkuze mu bumanuko bushyira uburengero bwa Libya cyakozwe bafadikanije na leta ya Libya. Umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri AFRICOME, William Mugaire, yashikirije ko icyo gitero cyakozwe kugira bice abo bakora iterabwoba kandi babime n'ububasha bwo kugaba ibindi bitero ku basivile. Amwe mu maraporo ashikiriza ko abarwanyi ba leta ya Kiisilamu bari hagati y'5 n'75 aribo bariko baragwanira muri Libya, ariko abahinga bo bakavuga ko barenga ibyo bitigiri. Abatari bake mu bigeze kuba bategetsi muri Algeria barimwo na babiri bahoze bayoboye ikigo cy'iperereza hamwe n'umuvukanyi wahoze ari Perezida Abdelaziz Bouteflika baraciriwe gufunga imyaka 15 na sentare ya gisirikare ku byaha bagirizwa byo kurya ruswa. Abo bagabo bisiguye bavuga ko iyo ngingo yafashwe ishingiye kuri politike. Kuva Perezida Bouteflika agondojwe akava ku butegetsi mu kwezi kwa kane, amatora abiri ya perezida aramaze kwigizwayo muri ico gihugu. Kuva aho haciye hatangura n'imigumuko y'abanyagihugu. Umukuru w'igihugu w'imfata kibanza Abdel Kader Bensala aherutse gutuma ko ayandi matora azoba mu kwezi kw'12 tariki 12 aca aranagena n'umurwi uzoyatunganya. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa PAMU rishikiriza ko Zimbabwe gihanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa butari bwigere bubaho, aho abantu barenga 5 million bakeneye imfashanyo zihutirwa. Leta z'umwe za Amerika yatanze 42 million z'amadolari ya gufasha, ariko PAMU ikavuga ko ayo mafaranga adakwiye. Icyo gisata cyawo nigishikiriza ko muri uyu mwaka cyatanguye kare gufashisha abanyagihugu imfungurwa muri Zimbabwe ku butunzi bwayangaye uruzuba hamwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Idai cyo mu kwezi kwa gatatu nabyo byaje bisongera isibe. Leta ya Zimbabwe ishikiriza ko iri kiratunganya gusha igisata cy'uburimyi mu guteza imbere ubuhinga bwo kuvomera imirima bumaze imyaka irenga 20 butitabwaho kugira irabe ko yurangiza ubwo bukene bw'ibifungurwa. Perezida wa Israel yasabye umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu kugerageza gushinga leta nshasha inyuma y'amatora yo mu ndwi iheze atanumwe yagaragaye ko yayatsinze. Ibiro bya Perezida Ruven Rivlin byashikirije iryo tangazo inyuma yo kubonana ejo kuwa gatatu na Netanyahu hamwe n'uwo bahanganye Benny Gantz. Rivlin niwe afise igikorwa cyo guhitamwo umukandida yizera ko ari we afise amahirwe manini yo kugena leta ihurikiyemwo bose. Inyuma yaho yaba Netanyahu canke Gantz nta numwe yakwije amajwi 61% asabwa yo gutsindira inama nshinga mateka. Perezida Rivlin yaratunganije ibiganiro n'abo bakandida inshuro zibiri zose muri indwi, ariko yabaye habaye kudahuza kuworongora leta y'ubumwe. Ariko nka hamwe Benjamin Netanyahu yo kwemererwa kuguma mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere ashobora gutoberwa na dosiye y'ibiturire yagirizwa mu gihe ubutungane bwo mwegeka ku byaha byo kurya ruswa. Muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Honduras barateye umukono ku masezerano ejo kwa gatatu mu twigoro twa Amerika two guhagarika amasinzi y'abanyagihugu bo muri Amerika yo hagati bagerageza kwinjira ku rubibe rwa Mexique. Ibiri muri aya masezerano ntivyashizwe ahagaragara, ariko aja kurikira yandi nkayo Amerika yumvikanye ko na El Salvador hamwe na Guatemala. Aya masezerano yose asaba uwo wese arondera ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubanza kubusabira mu gihugu cya mbere yinjiyemo agihunga igihugu ciwe cy'amavukiro. Ariko abavugira abimukira baranegura gusaba ubuhungiro muri ivyo bihugu, kuko uguhungira ngo ni guhungira imvura mu muvo ivyo bahunga bakabisanga muri ivyo bindi bihugu. Perezida wa Honduras Juan Orlando Hernandez yarabonanye na Perezida Donald Trump i New York ahasanzwe hariko arabera inama ya ONU. Ahariko abamenyeshamakuru ariko ntibashoboye gutumirwa muri iyo nama.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye u Rwanda, aho ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch rikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika risaba ishyirahamwe ONU n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda gusaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko hokorwa iperereza ryizewe ku iyicwa ry'abanyepolitike batavuga rumwe na leta yiwe. Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba umunyamabanga mukuru wa ONU kimwe n'abanyamahanga bafite icyo bafasha cyangwa bafatanyamo na Leta y'u Rwanda kujya basaba Perezida Kagame igihe bahuye gutegeka ko habaho iperereza ku bwicanyi bumaze iminsi bukorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyaka FDU inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda rivuga ko Siridio Dusaba Umuremyi wari umuhuzabikorwa w'iri shyaka ku rwego rw'igihugu yishwe ku itariki 26 z'ukwezi. Rivuga ko abantu babiri batamenyekanye bamuteye ibyuma ahagana saa 3 z'ijoro ubwo yari ku kazi ku kigo nderabuzima cyashogwe mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Itangazo ishyaka ryasohoye ku munsi wakurikiye ijwi rya nyakwigendera rivuga ko abamwishe baje kuri moto bakamuteragura ibyuma. FDU inkingi ivuga ko yatangajwe n'uko ubuyobozi bw'ibanze bwavuze ko abamwishe baciye ku bashinzwe umutekano w'iki kigo nderabuzima bakamusanga muri serivisi yakoreragamo. FDU inkingi ivuga ko itabura gukeka ko abashinzwe umutekano baboneka hafi ya buri hamwe mu gihugu nk'u Rwanda baba bagira uruhare mu itosekara ry'ituze n'umutekano bihoraho by'abayoboke b'iri shyaka, kuko uyu Siridio Dusaba Umuremyi abaye wa kane ugiriwe nabi bikomeye mu gihe cy'umwaka. Umukozi wa Human Rights Watch ukuriye ibiro bishinzwe Afurika yo hagati Lewis Muje avuga ko mu ruhando mpuzamahanga u Rwanda ruboneka nk'urugero rwiza rw'igihugu kigendera ku mategeko, atariko kandi turabona abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kwibasirwa bikomeye kandi ntihagira ababiryozwa. Human Rights Watch ivuga ko mu mwaka ushize hari abandi barwanashyaka batatu ba FDU inkingi bishwe cyangwa baburiwe irengero nyamara ubutegetsi ntibukore iperereza ryizewe cyangwa ngo hagire abakurikiranwa ahubwo bwicanyi. Ibiro by'ubugenzacyaha byemeje bibinyujije ku rukuta rwa Twitter ku itariki 24 z'uku kwezi ko Dusaba Umuremyi yishwe n'abantu babiri batamenyekanye, ariko ko hari babiri bakekwa batawe muri yombi. Human Rights Watch igaruka ku magambo Perezida Kagame yatangaje muri kongere y'ishyaka FPR Inkotanyi ku itariki 14 z'uku kwezi agira ati: ba bantu nagira imbabazi bari bafunzwe ubu baragenda basakuza, mubareke bashobora kuzagwa handi, ntibashobora kudindiza iterambere ryacu. Ku bwa Human Rights Watch, Perezida Kagame yavuga kuri Victoire Ingabire uyobora FDU inkingi warekuranwe n'abandi 2000 mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize. Victoire Ingabire yaramaze imyaka 8 muri 15 yagombaga kumara mu buroko nyuma yo guhamya ibyaha birimo icyo guhakana genocide mu gihe yageragezaga kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2010. Human Rights Watch kimwe n'ishyaka FDU inkingi bagaruka ku mfu za bamwe mu bayobozi n'abarwanashyaka ba FDB inkingi bari mu Rwanda Anselme Mutuyimana wishwe nizwe mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka na Eugene Ndereyimana waburi wirengera mu kwezi kwa karindwi. Banavuga kandi kuri Boniface Twagirimana uheruka gucibwa iryera mbere y'ukwezi kwa cumi k'umwaka ushize aho yari afungiwe muri gereza ya Mpanga. FDB inkingi mu itangazo ryayo inavuga kuri Damascene Habarugira wishwe mu kwezi kwa gatanu kwa 2017 kimwe na Illumine Iragena wapfuye nyuma yo kumara igihe yaraburi wirengero. Human Rights Watch ivuga ko ari gake cyane ubutegetsi buhisha ko bushyigikiye ibikorwa byibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivuga ko yemwe hari niyo beruye ko bishimiye icwa rya bamwe. Human Rights Watch igaruka ku mpapuro ushinja cyaha bwa Afurika y'Epfo bwasohoye muri uku kwezi zisaba itabwa muri yombi ry'abantu babiri bari hafi ya guverinoma baba bakekwaho kwica Colonel Patrick Karegeya mu 2014 akaba umwe mu bari baragaragaje ko barwanya Leta y'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko ubwo yari akiri ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Madame Louise Mushikiwabo yagize ati uko watangiye siyo kirebwa, ikingenzi ni ukusoza. Ati uyu mugabo aha yavugaga Colonel Patrick Karegeya yagaragaje mu buryo bweruye ko ari umwanzi wa guverinoma n'igihugu cyanjye, none namugirira impuhwe. Nawe James Kabare bakiri ministri w'ingabo we yaravuze ati iyo uhisemo kubimbwa upfa nkayo. Human Rights Watch iti nyuma y'iyicwa rya Karegeya mu ijambo rye Perezida Kagame yashushe nk'ubyishimira agira ati uwo ari we wese ukiriho wagambirira kugirira nabo u Rwanda uwo yaba ari we wese azabyishyura uwo yaba wese, ni ikibazo kigiye gusa. Human Rights Watch isoza saba abafatanyabikorwa b'u Rwanda gutangira kubaza amaherezo y'abagerageza kunenga ibitagenda muri guverinoma cyangwa zimwe muri politike zayo, kuko ngo bitabaye ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazakomeza kwicwa cyangwa kuburirwa irengero.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko perezida w'u Burundi adategekanya kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora y'umwaka utaha. Jean-Claude Karegwa yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. N'inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri icyo kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego ku bamenyesha makuru no ku banyagihugu, umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa Leta yabajijwe ingene Leta yakiriye itangazo ry'abepiskopi gatolika. Prosper Ntahogwamiye ntiyaciye kure mu kwishyura icyo kibazo, ashikiriza ko kubona baragize icyo bashikirije ku biraba ubuzima bw'igihugu bisigura ko demokarasi yashinze imizi mu Burundi.
Icyo Leta rero isaba yuko Abarundi iryo tangazo ryashikirijwe n'abepiskopi gatolika bojyakirana ubwenge n'ubwitonzi aho umwe bw'umwami Salomo wo muri Bibiliya barakuze barazi gutandukanya icatsi n'ururo bazogira icyo bakuyemo. Kubisigaye nabyo kubona bamenyesha ni kubibutsa Ekleziya Gatolika na Leta y'u Burundi bafitaniye imigenderanire myiza kandi n'ubundi ratosekara barafasha mu bitaro bike, mu mashuri, mu bitaro, mu kurera abana. Naho rero twe tuvuga tuti irya tangazo abepiskopi bashikirije ni bisanzwe, abumvise yuko kumbure iki cyangwa kiriya kitavuzwe neza cyangwa kitavuzwe ko cyangwa kitavuze byo abari bafite akariganga muhogo baronse umwanya wo kubishikiriza nka Leta. Twebwe tuvuga yuko ari demokarasi iri kurashinga imizi ko ibyiyumviro bitandukanye binyuranye bishikirizwa kandi mu budasa no mu butandukanye bw'ibyiyumviro bujya ari mwazitegereza neza muzosanga byuzuzanya umwe wese ku rugero ariko no mu byo ajejwe arakura mu kigwa.
Abamenyeshamakuru babajije kandi aho Leta y'u Burundi ihagaze ku banyepolitike bahungiye hanze y'igihugu bifuza gutahuka ariko babanje kukugwa ku imitahe. Umuvugizi wa Leta avuga ko umurundi wese yahunze igihugu yifuza gutahuka atawo mubuza. Prosper Ntahogwami ariko akavuga ko abakurikiranwa n'ubutungane bobo bategerezwa kubwitaba.
Imitahe narabivuze n'ubundi abigarutse ko abantu bafitanye ingorane n'ubutungane bazobanza kwita ubutungane nibwabeza na mere bazoza nk'abandi Barundi, ariko mwumve ko atabiro bindi bafise bitandukanye n'iby'abandi Barundi. Umurundi afite ingorane z'ubutungane mbe ni kubera ko umurundi akosheje ari mu Burundi ahanwa, uwahunze yakosheje ntahanwe. Ntumva ko uwo umenga hari umwana n'ikinono nashaka ibintu mu biraba atabishobisho byinshi bigiyemo. Ibyo nabyo byuko ngo basubizwe imigambwe yabo, imigambwe yose irafite ukuntu yitunganije, bazoza nk'abanywanyi b'imigambwe, nimba bazogira amakongre, nimba bazogira inama rukoko masinzi bivana uko n'umugambwe wose bitunganije, ariko abantu bumve ko bahamagariwe kuza guterera agacumu k'ubumwe mu iyubakwa ry'igihugu.
Muri icyo kiganiro cy'abavugizi b'inzego, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije ko hagize iminsi hari abasaba uwaramutswe Burundi gusubira kwitoza. Jean-Claude Karegwa yasiguriye ababisaba ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuzoshigikira umukandida mushasha ari ntabanduka
wavuze uti muri rw'amahoro hari abantu baririmbye indirimbo kigeze no hino mu gihugu basaba y'icubahiro Peter Nkurunziza ko yobandanya arongoye Burundi nivyo je narabyumvise hamwe baririmba babimusaba nagira ngo menyeshe yuko bajya nawe musavye bavuga haye musaba bandika haye musaba bavuga he nabyipfunza bikaguma mu mutima kubera ibisanzwe ko abantu bakunda umuntu ariko nagenda kumenyesha yuko hariho n'abatipfuza yuko yobandanya ari umukuru w'igihugu ibyo nta muntu numwe nawe yo bari umugororotsi gute nawe bakoze ibintu bingana gute ashobora gukundwa n'isi yose ashobora gukundwa n'abantu bose uko bimeze rero ntiyagira uzo jarumbi z'abantu baririmba abantu z'abantu baririmba ni ukuririmba nyine kandi nawe uzobuza abantu kuririmba no gushikiriza ibyifuzo byabo ni bimwe umunyamabanga mukuru akaba umubwizi wa leta yavuga yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kwidagadura bagashikiriza icyo biyumvira atankomanzi ibyo rero ntacyo bihindura na kimwe uti mbega ntibazava bamugondoza niba aba benshi ntacyo bihindura na kimwe hariho ibimenyetso byinshi bitwereka ko umukuru w'igihugu ijambo yatanze ari yaritanze nk'umugabo ihindukiza ku kirago mugabo atihindukiza ku ijambo
muri icyo kiganiro cy'abavugizi b'inzego ku bamenyeshamakuru n'abanyagihugu umuvugizi wa leta yiyamirije icyegeranyo cy'ingene na gateka kazina muntu kifashe mu Burundi giherutse gushikirizwa i Geneve mu Busuwisi akavuga ko ari icyegeranyo kigwanya leta y'u Burundi kandi cyuzuye mu ibinyoma
urakoze Desire Hatungimana iyi nkuru izwi rya Amerika ryayiteguye ryifashishije abakunzi baryo mu Burundi mwishikirizwe na mugenzi wacu rero Desire Hatungimana
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Umugwi wa FDLR urwanira mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uvuga ko utiteguriye gushira ibigwanisho hasi komisera jejwe kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa FDLR Willy Ngoma yabitangarije ijwi rya Amerika inyuma y'urupfu rwa General Sylvestre Mudacumura yayobora FDLR yavuganye na Venuste Nshimiyimana
generali twarwakiriye n'akababaro kenshi kuko nyine yari umugaba w'ingabo zacu aho nyine umwanzi yaje nyine mu karere ubwo umwanzi akaba yari FARDC ingabo za Congo zifatanyije n'ingabo FRD ingabo zo mu Rwanda ubwo zikaba zahari zikamusangiye ubwo birumvikana yuko nyuma y'urupfu rwe abacunguzi twese twagiye mu kibazo nyine mu cyunamo ubuzima bw'imibiri turi mu kababaro ndetse n'abakongomani duturanye nabo nyine bagiye bagerageje kutwegera badufata mu mugongo umbese muri rusange nababwira ko nyine twarwakiriye n'akababaro kenshi kugeza magingo ayo
watubwira muri make uko ingabo za Kongo zamenye aho aherereye uko zamumenye n'uko zamugezeho zikamwivugana
nyakubaha umunyamakuru ngo nababwira ko nta kindi kindi narenzaho ndongo ni ukuvuga ngo ingabo za Kongo navuga ko ari ibijyanye na lansenyoma ndetse n'ibikorwa nyine bya gisirikare bisanzwe nubwo ni ukuvuga ngo ni lansenyoma zaba zakoresheje kuko nyine aho yabaga ntabwo yabaga weguye ubwo ni ukuvuga ngo zagiye nyine zakoresheje ubwo buryo bwa lansenyoma bwo gukomera nyine aho uwo bashaka aherereye ubwo ni uko nabivuga rero kenshi ubwo bakagenda nyine bifashisha niyo bashobora kuba babifashwa babifashamo kugira ngo barukarize neza ako karere aho
none se ubu ninde uzamusimbura ku buyobozi bwa FDLR
nk'uko amategeko abiteganya birumvikana iyo umugaba w'ingabo yitabye imana atabaritse yaba akwiye ku rugamba rusange cyangwa se n'ubundi burwayi ubwo aya mategeko tugenderaho nyine ateganya uko ugomba kumusimbura agomba kujyaho noneho ubwo akaba ariwe ubu ariwe ingabo z'agateganyo akazakurikizwa n'amategeko ashyiraho umuyobozi w'ingabo nyine muri rusange.
Ariko se iyo urebye uko ibintu byifashe mu karere cyane cyane kuva Perezida Tshisekedi yagira ku butegetsi n'ukuntu ashaka guhashya imitwe irwanira mu karere k'urasirazuba bwa Kongo nk'uwanyu wa FDLR, musanga muzahungira he? Mbese muzemera mushyira intwaro hasi mutahe mu Rwanda cyangwa se wa mugani muzarwana kugeza ku banyuma?
Ntabwo dushobora gushyira hanze intwaro, ni ukuvuga ngo impamvu zatumye dushinga FDLR ziracyariho. Ubwo ni ukuvuga ko tugomba gukomeza kurwanya impaka kugera kusa, kuko ni rusange. Kandi ku ruganda, ni ukuvuga ngo abantu biyemeje uruganda nk'uru baba bagomba kwitega ko hagomba kuzaboneka n'ibitambo. Ni ukuvuga ngo rero natwe ubwacu tugomba gukomeza urugamba, kuko impamvu turwanira ziracyariho, ntaho zagiye.
Ariko se kuvuga ngo icyo mu Rwanda ntaho cyagiye, ko hari abandi ba FDLR bashyize intwaro hasi bagasubira mu Rwanda, bagategurwa bagasubizwa mu mirimo ya gisivile, kandi bakaba bari mu Rwanda, kuki mwe bwe mudakora nkabo?
Abo bamugabo bivuga ko batashe rumanza murataba atayigihe, ubundi no ku Rwanda nyine ngo niko bigenda. Ashobora kuboneka ibigwari, ashobora kuboneka abantu bafite impamvu zitandukanye. Ubwo no kumva ko harabashije intwaro hasi bagataha, ubwo birumvikana ko umuntu atabitindaho byanze bikunze. Urugamba nyine ubwo abantu nyine hari abantu baba bafite determination, kandi ubwo bakaba bavuga bati dufite ibyo twiyemeje. Ibyabataha rero kandi nabwo mugenda munabikurikira urubanza hari ubuzima babamo, nuko bameze n'ubuhamya bagenda batanga n'ubwo byinshi badakunda kubivuga. Ariko ubanza ari nka bya bibiri nyine by'amatakira ngo yumva rero ku bwacu cyagendera kuri abo bataha, icyo twe tugenderaho nk'uko twiyemeje kujya ku rugamba, kandi tukaba dufite impamvu zatumye tugomba kujya ku rugamba, bikaba bikiriho. Wumva rero ngaho bitabagenderaho ngo tuvuge ngo hari abatashye, ubwo twe mu rugamba twiyemeje kandi tuzakomeza ku rugamba.
Ariko se musanga kugira ngo mu karere haboneke amahoro n'ituze hagomba kuba imidugararo n'intambara, nta bundi buryo mubona bushoboka butari ubwo kurwana?
N'ubusanzwe ku bwacu urugamba rwo gukoresha imbunda, urugamba rw'intambara y'amasasu ntabwo aribyo dushyize imbere. Ubwacu FDLR urugamba twakomeje gushyira imbere urugamba rwa politiki, twarabigaragaje za Kamina, turabigaragaza i Roma, tubigaragaza dushyira ingabo zacu muri za Kado Kantonoma hirya no hino. Ariko nyine umwanzi duhanganye yanze kuva ku izina. Ubwo rero ni ukuvuga ngo gukoresha imbunda n'amasasu ni ukubera ko nta yindi alternative isigaye kirimo. Natwe ubwacu twemera ko imbunda n'amasasu atariyo byagombye kubanza, ariko nyine iyo bigaragaye ko uwo muhanganye nawe adashaka kuva ku izima, ubwo nta kundi byagira. Ikindi kandi twe tunayakoresha turi muri legitime defense.
Uri umuvugizi wa FDLR, ndagushimiye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Fizi, abanyagihugu ba Kongomani bamaze indwi zibiri bahunze ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho mu misozi miremire ya Minembwe n'Itombwe, bakaba bavuga ko bageramiwe n'ibibazo vy'inzara. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedas Ngabo ari mu Minembwe.
aho bakambitse mu madegu abandi mwirango rya Runundu na Irundu abaturage batuye muri ibyo bice bavuga yuko binubira uburyo abo basirikare babambura ibyabo Ndabunguye Freddy n'umuturage wo mu Minembwe yahutajwe n'abo basirikare ku manywa y'ihangu ari muri centre ya Minembwe
dufite ikibazo gikomeye c'abasirikare ba leta baje kubitwa ko baje kudutabara ku uyu munsi noneho batunyaga batwambura n'ibyacu baduhutaza bikomeye cyane baje kudutabara ku mpamvu za mayima yari yugaje akarere ariko nyuma yo gushika uwo bahuye nawe baramwambura bitwaje ko sinamenye impamvu kuko uwo bahuye nawe bamwambura icyo afite bamwambura inkweto bamwambura makote bamwambura donke n'amafaranga basanganye amafaranga ntawe borekere urufaranga uwo bahuye nawe wese kugero narindi muri centre centre yuzuye abasirikare yuzuye abamajoro n'abakoloneli n'abandi bose umusirikare ncaho ahita afata telefone ya Android nari mfite ahita ayijana ayijana ntacambwiye mubwire ngo mukurikire ahita kata safe nkubwiye gushaka kundasa ubwo rero ni ikibazo gikomeye
Nyakirindo Eugenie nawe atuye muri centre ya Minembwe avuga yuko abo basirikare boherejwe kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri teritwari ya Fizi na Mwenga nta kizere babaha bitewe n'amakosa y'ubwambuzi bari gukora bataratangira intambara
abasirikare baraje turabishimira tugira ngo nabatabaze ariko barimo kwamabaza muri centre bamara gushika bakama bakunyaga telefone bakakunyaga urufaranga ufite bakakunyaga akantu kose kamana bakakunyaga bamara kukunyaga wagira ngo uravuga ati turagushira cini ya urinzi twageze tugenda tukageza saa 5 tuye tugenda tukageza saa 5 tuye ducuruza ariko kuri none nukuvuga ngo saa 11 turimo kwa matwinjira mu mazu kwa maratangira gukinga kubera ikibazo cy'umutekano muke abasirikare badutejeje baratwara amabote baranura amahuza aho yanitse mwagiye gufura nukuvuga ngo baratoraga safuriya hanze akantu kose muri make nibishimbo ko barabinyaga bakaza babigurishiriza hano muri centre hari n'uwinjira mu murima bagacunga umutekano bamwe bakamurindira umutekano bakinjira bagakura ibirayi kuko niko bimeze
umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha yemeza yuko abo basirikare hari amakosa arimo ubujura bagenda bakorera abaturaga bereye umuyobozi
baraje kandi urabona nyine Kongo ni nini abasirikare benshi bazana imico itandukanye aba ayo ni amakuru tuzi twavuganye na generali wabo bagaragaza kufunga babanyaga nibyo bari bibye abantu ariko nyine ni uburere naho baba barakuriye ico naco ni kindi kibazo tuhanganye naco ariko ndibaza ngo twese ni tufashuri ya general wenda kizokemuka turaguma tukivugi ariko nyine birasa nabi meze nabi
ku ruwande rw'umuvugizi wa gisirikare uri mu Minembwe Lieutenant Jacques Kenge akangurira abo baturage kurega abo basirikare babambura ibyabo kuko ari abasirikare bafunzwe kubera ibyaha byo kwambura abaturage za telefone mumenya yuko aho abo basirikare mu mutwe wa komando bagiye bakorera mu kibaya cya Rusizi no mu mujyi wa Baraka abaturage bagiye babashinja kubambura ibyabo birimo za telefone aho abaturage batazira abo basirikare zina rya Android kubera ubwambuzi bw'amatelefone mu bwoko bwa Android bagenda bakora Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Minembwe mu ntara kivuye amajyepfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ibiganiro n'amakuru twatwe bafite kuri isaha ahaniyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubashimiye ko bamwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.